Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Aha twaje ngaha muri urugendo ni ukubwira twese tugira intumbero imwe, ababi n'abeza tuje mu nzira nziza.
Ubu ni umunyagihugu mu Burundi yari mu rugendo rwo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amahoro ku isi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Alphonse Ndayikenguruki. Alphonse, mikro ni gwawe.
Ndagushimiye Oriane, ndamukije mwebwe mwese muri ko murakwirikira ano makuru yo muri kano gatondo. Reka tuyahere muri Burkina Faso. General Gilbert Diendere, umukuru w'igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri ico gihugu ku munsi wa kane ejo ku munsi wa mbere, yarashikirije ijambo avuga ko yemeye gusubiza ubutegetsi, ariko akavuga ko yisunga integuro y'amasezerano n'ibiganiro hagati y'abahuza bishyirahamwe by'ibihugu bya Afurika yo mu burengero CEDEAO rija gusuzumwa n'abakuru b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe uno munsi kwa kabiri. Ariko rero inteko z'igisoda zishigikiye ubutegetsi ejo zariko zirava mu ntara zigana umurwa mukuru wa Gadugu kugira za kingoho iyo kambi y'abasoda bari mu bajejwe gucungera Perezida Kombaore yakuwe ku butegetsi haraheze umwaka. Amabarabara yo ku murwa mukuru wa Gadugu yaramaze iminsi yuzuye abiyamirije igisoda yasigaye agaragara inyuma yaho bumviye iyo nkuru. Abatari bake rero bariyamirije ayo masezerano, harimo mbere n'umukuru w'igihugu w'intwaro ufata kibanza yavuze ko atakibanza yaronse mu itegurwa ry'ayo masezerano. Tubutse yuko kimwe mu biri mu nteguro iza gushikirizwa abakuru b'ibihugu ba CEDEAO uno munsi harimo ko abahiritse ubutegetsi bogirirwa ikigongwe c'ikivunga. Nico rero carani bagona bamwe n'abandi mu badashigikiye iryo herikwa ry'ubutegetsi. Bavuga yuko atakigongwe c'ikivunga co kirirwa abarasha abantu bari mu myirekano atabigwanisho bafise bakicamwo abashika 10. Mamadou Salvadore ari muri abo biyamiriza iryo herikwa ry'ubutegetsi, yavuze ati iryo nibara ku gihugu ca Burkina Faso. Abantu bashika 100 barapfuye muri Nigeria mu gisagara ca Maiduguru ku munsi wa mbere. Bishwe n'ibibombe bibiri byaturikiye mu kumusigiti abayisilamu basengeramwo, ikindi guturikira hafi yaharemera isoko n'aho abantu bariko bararabira urukino rw'umupira w'amaguru. Mu gipolisi bavuga ko abantu bashika 95 bakomeretse 50 bagapfa. Ico gitayiro nta mugwi uraciye manga, ariko abarabi ibintu n'ibindi bavuga ko gisa n'ibindi bitero bihora bikorwa na wa murwi Boko Haram, kuko ari ukunda gutera mu bibanza nk'ivyo. Muri Somalia naho imodoka itekwemwo umutego w'amabombe yaratwikiriye hafi y'ingoro ya Perezida wa Somalia yica abantu bashikindwi. Ivyo vyabaye byabereye imogatisho kuri uyu munsi wa mbere. Amakuru ava mu bitaro avuga yuko abashika 21 bakomeretse. Abaganga bo mu bitaro bikomeye by'i Medina bamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko abarenga igice muri abo bakomeretse kandi bamerewe nabi. Ico gitero rero cabaye mu gihe imodoka zere zitwaye intumwa yuserukira ishiramwe mpuzamakungoni zagira zice muri ako karere, n'ahata cemeza ko ico gitero cari gitezwe Nick Kay, kuko niryo zina ryiwe, amamucungirira umutekano wiwe babiri bo barashize ubuzima. Nick Kay rero yariko aravugana n'abagitegetsi ba Somalia ingene ivya leta y'infata kibanza yo mu mwaka uza biriko birarangurwa. Ikinyamakuru Associated Press naco caramenyeshije ko umurwi w'iterabwoba Al-Shabaab wamaze kwemanga ico gitero. Ejo ku munsi wa mbere Papa Francis arongoye Ekleziya Gatolika y'i Roma yarashitse mu gisagara ca Santiago muri Cuba. Ni muri ico gisagara mbere yasozeremwo urugendo rwiwe rw'iminsi 3 muri Cuba. Muri urwo rugendo Papa Francis yarasengeye ko hagati na ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba imigenderanire yokwiyongera gusumba. Ku munsi wa mbere Papa Francis yarasomeye imisa mu gisagara ca Holguin kiri mu bindi yagendeye, aho yabwiye abakirisu gukurikiza umuhamagaro wa Yesu Kristu wo kwifuza guhinduka. Muri iyo misa yamarigiye yarahamagaye kandi abakirisu kwiyumvira guhinduka kandi kwirinda gushinga ijisho kuwundi kwariwe akeneye guhinduka ukibagira ko nawe wenyine uhamagariwe guhinduka. Umwungeri wa Kiliziya Gatolika rero yaragendeye ikibanza gitagatifu cy'umuvunyi wa Cuba citirwe umubikira w'urukundo imbere yuko afata urugendo rumushikana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa kabiri. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine umurepublican Scott Walter yikuye mu ihiganwa cyabariko bariyamiriza kuzokwitoza mu kibanza cy'uzotwara Amerika mu matora yimirije yaramaze ndwi rero umunani ari muri iyo myiyamamazo. Icyo yavuze cyatumye ahagarika ngo nuko yagiye arabona amajwi y'abari bamushigikiye muri leta ya Iowa ikomeye cyane ku barepubulike bamuherako. Ikindi guverineri Walker yavuze ngo n'ukuntu abarepubulike bariko bariyamamaza ngo byaramamaje cyane kuko basigaye bavuga abantu aho gushingira ku byiyumviro. Abihweza ibintu n'ibindi rero bavuga yuko ahubwo umuguverineri wa leta ya Wisconsin yagize ikibazo cy'uburyo. Umuhanuzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeye iby'umutekano Susan Rice ku munsi wa mbere yaragabishije igihugu cy'Ubushinwa ko iperereza riciye mu buryo ngurukana bumenyi bukorerwa mu muji wa Beijing bufashwe mu mugongo na Leta y'Ubushinwa ari kimwe bishobora gutuma imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyo gihugu itagenda neza. Ati rero ibyo bitegereza guhagarara. Ivyo umuhanuzi Susan Rice yabivuze hasigaye iminsi itatu gusa ngo perezida w'Ubushinwa Xi Jinping agendere Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari ibintu n'ibindi bavuga ko ibiganiro hagati ya perezida Obama na perezida w'Ubushinwa bizoba ku munsi wa gatanu bizoba bishwime cyane cyane ku kibazo cy'iperereza nyene bazogira kandi no ku butunzi bw'isoko mpuzamakungu hamwe n'ikibazo cy'Ubushinwa gusa n'ubugomba kwigarukira.
Urakoze Alphonse ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti namwe bagenzi mubandanye kutwumviriza muri ko mukurikirana radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 nibice 9 no ku murongo wa 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali. Ubona hano umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini. Gisagara cya Bujumbura haraye hatunganijwe urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yarashimye intambwe umutekano mu gisagara cya Bujumbura ushitse ko avuga ko yizera ko mu minsi iri imbere uzorushirizwaho gutera imbere. Inkuru ya Fidelite ishatse.
Abari baje muri urwo rugendo rw'amahoro bahuriye kibanza citiriwe ukwikukira kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe muri bo twavuganye batubwiye kugabo ico bibaza kuri uno munsi na cyane cyane kuje n'ikibazo cy'umutekano urangwa mu gisagara cya Bujumbura.
Bamagana urugendo rw'amahoro.
Turi umariye nuko nyene bariko baravuga ngo amahoro ngo umuhoro nguramwa nanje nico no bankeneye cyo nyene nta kindi.
Turumaze yuko ivyasambuse ko twarisubira kubisanura kugira tubibubake.
Uyu munsi mukuru ugeze mu gihe hirwa hatogwa ibiziga hirya no hino ngamu gisagara cya Bujumbura. Bega nka nkumurundi asanzwe ajya kwidefile ubisiguro nyabaki
abantu bamye bahura n'isanganya kuko abase bamahoro bamaho ariko twebwe abantu twishakira amahoro kenera kugwanya uwo wese ashaka kutwononera.
Twirirwa turabona abantu bapfa imivyimba y'abantu hariya irya nino iyo hari amahoro ibyo ntibishoboka yuko twobibona. No kuvuga yuko abishanyi ubabaza uti amahoro ni kakavuga ati nkene ya mahoro undi ati icana avuga ati nkene ya mahoro. None rero aha twaje ngaha muri urugendo no kugira twese tugira intumbero imwe ababi nabeza tuje mu nzira nziza.
Urugendo nyadina rwatanguye igice cyase ndatumuhinga muzibura abari muri urugo rugendo bace bafata barabara gitiriye umuganwa w'udufuko kwa gasore gushika bashikire ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa nyene. Abatanguye imbere muri urugo rugendo barabanyacubahiro nk'icegera cyambe cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa hamwe n'abashinga amateka abakenguza amateka batuye muri meri ya Bujumbura hati bagiwa mustanteri. Uyu munsi mpuzamakungu hariwe amahoro ku isi ugeze mu gihe umutekano mu gisagara cya Bujumbura gishinga batari bake aho ibizigwa vyigwa biratogwa ariko naho biruko umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa wabona ko ubijyanye n'umutekano mu gisagara cya Bujumbura hari hakarusho ugenje no mu minsi iheze.
Turavye mu minsi iheze aho atajoro gijana ata umutekano uhungabanye ariko turashobora kuvuga tudakekeranya ko ari intambwe iri kiraboneka na cyane cyane amazona mwamwe akarere twafatira ko niho kumusaga aca mayinga abiri atake ntu cy'umutekano uhungabanye mu minsi heze mwarumvise ko commune zone ya Mutakura habaye ibibazo turabona yuko ubu biriko biranze
Icivugo cy'uno munsi ari na cyane cyane cy'udupira abari aho bari bambaye cyari gwaruka dusimbataze amahoro twubaka igisagara cyacu. Cyo civugo rero nkuko bivugwa na Fredy Mbonimpa cyatohisunzwe ukuntu gwaruka ariko akenshi rukoreshwa mu ihungabanywa ry'umutekano.
Twarabonye ko ugwaruka nigo rukoreshwa cyane mu mabi rurahendwa kandi ingaruka mbi zikagaruka kuri bo n'ugaruka rwinshi riri mu munyororo n'ugaruka rwinshi rwanyu ibiyayura muto biri mu bitaro n'ugaruka rwinshi n'ubu rukijuragizwa rero tuhamagariye ugwaruka ngo rumenye ko amahoro ari bo boyateramira duhamagariye ugwaruka ngo biyumvire kubaka igisagara cyabo no kuvuga ko zo ariko bategura kazoza keza kabo
muri ugo rugendo abanyagisagara ntibasidukaye niyonka n'ikimenyamenya kare mu bindi birori byahora bitunganywa aho kibuga citiriwe umuganga wuzuvuga bagasore abantu bahora buzura hawo mpande zine zigize ubwugamo ana bena chenade abandi nabo bakaja hirya no hino kudusima dukikuje aho abakinyi bakinira aro habati bagiwe abari hanze y'inyubakwa z'ikibuga kubera ko babuze ukuntu binjira nyamara no munsi siko byari bimeze ahantu honyine hari abantu benshi hari mu bwugamo ana bena chenade kubijanye nuko urugendo ritabiriwe cyane abanyagisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa afise ukwizera ko bakebeza basumba benshi babi.
Buriya igihugu ntigihindurwa n'abantu benshi cyane. Nuko haba ari indongozi zitahura. Ni tukaba twaronse abantu bangana uko. Mu mitima yabo kaba batahuye ko amahoro ari wo mutaho ukomeye. Nta nkeka uko bangana kose bazotuma nabandi babakuri.
Ibiro byo kwiginira umunsi munza makungu hariwe amahoro byaranzwe kandi n'urukino rurangiza amahiganwa yaramaze iminsi aba hagati y'amazone agize igisagara cha Bujumbura. Ubwo rukino rwa nyuma rwahuje amazone ya Byiza na Musaga rukaba rwasozewe n'intsinzi ya Byiza kuri kimwe ku busa bwa Musaga. I Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda kuvaho Papa Francisco agiriye ku buyobozi bwa Ekleziya Katolika nyuma y'imyaka 3 gusa Ekleziya Katolika yo mu Rwanda yemeza ko hari ibintu bikomeye bimaze guhinduka.
Mbere ntabwo babaga bafite mu mwanya abantu nk'abo ngabo no gukubura kiliziya ntibabemeraga cyangwa mu kuririmba muri korale cyangwa kugira ibindi bakora babagara abantu bavuga ngo baba mu cyaha ariko ubu ngubu n'uvuga ngo nabantu bari muri irregularité canonique mu kinyarwanda n'uvuga ngo nabantu bariho bidakurikije amategeko ya kiliziya.
Uyu ni Padiri Ntagungira Jean Bosco umuyobozi wa seminari no y'Indera akaba n'umwe mu bagize urukiko rwa Kiliziya Gatolika yasobanura guko abantu basezeranaga bidakurikije amategeko muri Kiliziya Gatolika bafatwaga mbere n'uko ubu ubuyobozi bwa Papa Francisco bafatwa. Padiri Ntagungira Jean Bosco yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva mu myaka 3 Papa Francisco amaze ayobora Kiliziya Gatolika no mu Rwanda habonetse impinduka cyane cyane ku bigendanye n'amasakaramentu ahabwa umwana wabyawe n'ababyeyi batasezeranye muri Kiliziya Gatolika. Mu gihe cyo hambere umwana nk'uyu yagombaga kubanza gukura akazibatirizwa maze guca ubwenge ariko muri iki gihe ababyeyi bashobora kwigira umwana wabo akabatizwa. Kuri ubu Kiliziya ivuga ko umwana atagomba kuryozwa amakosa y'ababyeyi be. Nubwo hari ibigenda bihinduka muri Kiliziya Gatolika abakristo bo kugeza ubu abenshi baracyari mu bya kera ku buryo nabo ubwabo biheza mu gihe bashakanye badasezeranye ntibahe amahirwe abana babo ngo babashe kubatizwa kandi ababyeyi babyifuza. Aba ni bamwe mu babyeyi twaganiriye.
Ntabwo nasezeranye nabaga igikondo mbaza nyine umuryango remezo nimba naza nkiga ubundi nkamubatisha barangwa bakekamanye ukomore
ubara gufungiye kubera iki?
Kubera ko nishingiye mu buryo butemewe ngo yabatizwa ntarashingiwe.
Tubatirisha umwana wawe urumvaga ari ibintu bigwahangayikishije?
Bimangayikishije cyane kuko ari gena yafatwa kuko afite ikibazo ubu nicyo nje kuvuza Maria. Navase nkuba ntungu yagapfa akagenda atabatijwe azizi cyaha cyanje numvaga bitanshimishije. Barambwira ngo ndi nindaye.
Iyo utasezeranye abantu babitindaya?
Iyo utasezeranye nyine urubarindaye.
Mwumva byahinduka gute mwebwe?
Kumva wenda twakiga tugasezerana natwe mu madini yacu.
Guhera mu kwezi kwa 11 abakristo bashaka gatanya muri kiliziya, padiri asobanura ko uko amategeko mashya ateye bituma batazongera kumara imyaka ine bagishakisha gatanya nk'iyo bamaraga mbere aya mategeko atarahinduka.
Yashyizeho amategeko mashyashya ajyanye no koroshya kugira ngo abo bantu niba mariage yabo igaragara ko yagize ibibazo kugira ngo kiliziya ikureho vuba aba bantu bongere basezerana n'abandi.
Mbere byakorwaga gute ubu noneho bigiye kujya bigenda gute?
Hari procedure ndende niyo guca imanza ebyiri zihuje. Ni ukuvuga hakaba urukiko rwa mbere rukavuga kuti iyi mariage turabona ari nul. Icyo gihe ntabwo byagarukiraga aho ngaho, haguma gukurikiraho urundi rubanza rw'ijurira. Ariko ubu ngubu papa yashyizeho amategeko azatangira mu kwezi kwa 11 yaravuze ati niba urukiko rwa mbere rubyemeje hakaba nta wundi ushaka kujurira automatiquement ntabwo bikiriho.
Padiri Ntagungira yabwiye ijwi rya Amerika ko gatanya ivugwa muri kiliziya ya Gatolika itari nyitangwa n'inkiko. Asobanura ko batanga gatanya bashingiye ko n'ubundi ubwo bukwe butari bukwiye kubaho. Yatanze urugero rw'umugabo washakana n'umugore nyuma bikazagaragara ko bafitanye isano cyangwa bashakanye bikaza kugaragara ko umwe yari asanzwe afite isezerano, ko impamvu nk'izi arizo zituma kiliziya Gatolika itanga gatanya. Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ivuga ko hari byinshi yigiye kuri Papa Francisco muri iyi myaka itatu amaze ari mu buyobozi bwa kiliziya ku isi, ahanini ngo bigendanye no kwicisha bugufi ndetse no gusaba abihaye Imana kurushaho gusanga abakristu aho baherereye hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku rugendo rwa Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Padiri Dieudonné Ntakarutimana, umupadiri w'umurundi ari mu bikorwa byo gutanga ubutumwa muri paruwasi ya Mutagatifu Paulo mu gisagara cya Waso, diocese ya Lansing muri Leta ya Michigan hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Padiri Dieudonné Ntakarutimana atangura avuga uko bakiriye urugendo rwa Papa Francisco n'uko bagwiteguriye.
Ubwo rugendo rw'umubyeyi wacu Papa Francisco ruraduhimbaye cyane rwose, kuko mbere n'izindi ngendo z'abungeri ba kiliziya bahora batubwira duhimbara cyane, kubera nk'uko tubimenyereye amazana ijambo ry'amahoro, ijambo ryo gusabara amahoro isi, gusaba ukwiyunga kw'abantu, ijambo ryo mwizero. Kuko murazi ko uwo mubyeyi wacu Papa dufise ubu akunda kuba ashira imbere cyane gufasha abantu bato bato abakene, adusaba kubabonamo igihe cyose ishusho ya Yesu Kristo umushumba mukuru.
Muri iki gihe hari umutekano muke, mwarimu bikomojeho, hari umutekano muke mu bihugu bitandukanye duhereye no mu Burundi, ari nako ingaruka z'uwo mutekano muke zikomeza kugenda zigaragaza, bikaba bikomeje guhangayikisha abenshi ndetse no mu bihaye Imana. Nk'abasenyeri muri Kiliziya Gatolika mu Burundi bagejeje ubutumwa ku Barundi bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubukene buri mu gihugu, bakanasaba Barundi gushyira hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Nk'umwe mu bihaye Imana, ndavuga nkawe ku giti cyawe, wumva ubutumwa umushumba wa Kiliziya Gatolika yageza ku batuye isi muri iki gihe azaba ari mu ruzinduko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu ibindi bihugu bikunze kureberaho, murumva bw'abari nk'ubuhe?
Yagome nk'uko bivuze, isi yugarijwe n'ingorane nyinshi zifatiye ku mutekano muke mu banyagihugu, cyane cyane muri Afurika no muri Aziya, aho tubona intambara zituma haba ubukene bwinshi bwugarije abantu, zituma haba impunzi nyinshi zirondera uburyo bwo kubaho. None rero icyo twiteze kuri uwo mubyeyi wacu Papa Francisco nuko kuremesha abari muri izo byago by'intambara batagira icyepfu cya ruguru izo ntambara zivu zigatera n'ubukene abantu bikabagora mu kubaho kwabo. Twifuza yuko rero yotera amakungu yose akaja hamwe amakungu agafasha ibyo bihugu biri mu ntambara biri mu ngorane biri mu bukene bagashyira ingufu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu kuko twese turi abana b'Imana duhamagariwe kugira ubuzima bwiza twese ku rugero rumwe mbere. None rero igihambaye ni ukuvura icyo gitera izo ngorane izo ntambara bakagira ibiganiro by'amahoro ibyo abantu bapfa bakabyumvikana ko nicyo kiyatama kizana amahoro ibiganiro.
Mwese ku bwanyu Padri Dieudonné, ni ubuhe butumwa mwaha Abarundi baduteze amatwi muri iki gihe cyane cyane kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana ku mahoro ku rwego mpuzamahanga?
Abarundi icyo nabatumirira ni uko borengera ibintu byose bibatandukanya bakaja hamwe bakubaka igihugu cyabo. Icyo gihugu nacyo bacubaka ari uko bafise amahoro, ayo mahoro bayarondera hamwe nayo ava mu biganiro nk'uko nabivuze bakaraba icyo cyose gitera intambamyi kibuza amahoro akaba icyo bayagako kandi ataguhishanya hamwe bakaronengera bubaka igihugu bari kumwe kuko udafise amahoro abuza amahoro ni woba yagira ngo arayafise aheza akayabura. Hakataba intambara yo tavana kuno mwikeko. None twasaba yuko Abarundi twoja hamwe twese iki gihugu nico dusangiye twese. Ubutunzi ubukene buhari ni vya twese kuko ni misimbizi yaduhetse twese. Twoja hamwe rero kugira ngo tuyisanasane duciye muri izo biganiro.
Ndabashimiye cyane Padri Dieudonné Ntakarutimana kuri ikiganiro tugiranye. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Bujeniya. Imana ibahezagire.
Yee namwe.
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 194 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva igihugu cya Sudani yefu gikuriwe kuri Sudani mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'2011, ubutunzi bwa Sudani yefu bwarasubiye inyuma cyane. Sudani yefu catakaje ibice 75% by'amafaranga cahora gikura mu bitoro. Ivyo vyiyongera ku ntambara yasinzikaje uduce tumwe tw'ico gihugu nko mu ntara ya Darfur, intara ya Blue Nile hamwe n'intara za Kordofan. Ivyo vyatumye haba impunzi ndetse biranahungabanya umwimbu w'ibifungurwa muri ico gihugu. Ivyo bisigura ko igitigiri kinini c'abanyagihugu bagiye kwicwa n'inzara uko umunsi utashe. Iki gihe imiliyoni zishika zine z'abanyasudani nizo zikeneye gufashwa mu bifungurwa. Mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo c'inzara muri Sudani, ishirahamwe gitaho ibifungurwa ku isi PAM ritekanya guha ibifungurwa ku banyasudani bagera ku miliyoni 2,300,000. Abandi bashika 715,000 bazoronswa imfashanyo biciye mu guhabwa akazi mu gusanura ivyasambutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irafasha igisata PAM mu buryo bwose bushoboka. Ibicishije mu gisata cayo kijejwe iterambere ku isi USAID, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratanze miliyoni 86 z'amadolari y'Abanyamerika cahaye ishirahamwe PAM. Ayo mafaranga akazokoreshwa kugarukira ku batishoboye mu ntara za Darfur, mu buraruko no mu burengero bwa Kordofan. Muri izo miliyoni 86 z'amadolari, 75% zizokoreshwa mu kugura ibifungurwa, imiliyoni 11 zisigaye zizokoreshwa mu guha amafaranga abanyagihugu kugira bigurire ibifungurwa bifuza. Iyo mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icigeza ku rugero rw'imiliyoni 170 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoba ishitseko muri uyu mwaka. Nk'uko bimenyeshwa na Ambassador Jerry Lanier, igisungerezi cya Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani, Leta Zunze za Amerika yishinze gufasha ibicishije mu ishyirahamwe PAM mu ntumbero yo gufasha Abanyasudani basinzikajwe n'intambara. Arangiza avuga ati Leta Zunze za Amerika zifuza ko intambara yohagarara vuba gutyo imfashanyo zigatumberezwa mu bindi bisata.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagenzi muduteze amatwi muri ko mwumva radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bagenzi mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse,
urakoze Oriane. Ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru twabashikirije muri kano gatondo nuko General Gilbert Diendere, umukuru w'igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri ico mu gihugu ca Burkina Faso ku munsi wa kane ejo ku munsi wa mbere, yashikirije ijambo ahavuga ko yemeye gusubiza ubutegetsi, ariko ko avuga ko yo kwisunga integuro y'amasezerano n'ibiganiro byabaye hagati y'abahuza bishyirahamwe by'ibihugu bya Afrika byo mu burengero CEDEAO. Iyo ayo masezerano yo akaje gusuzumwa n'abakuru b'ibyo bihugu nyene uyu munsi kuwa kabiri. Iyindi nkuru twabashikirije nuko muri Somalia imodoka itekwemwo umutego w'amabombe yaturikiye hafi y'ingoro ya perezida wa Somalia ikica abantu bashika indwi. Icyo gitero cero cabaye mu gihe imodoka zari zitwaye intumwa yuserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nick Kaye zagira zicemura ku karere. Iyindi nkuru twabashikirije nuko abantu bashika ijana bapfuye muri Nigeria aho hari mu gisagara ca Maiduguri ku munsi wa mbere, abo rero bakaba bishwe n'ibibombe bibiri byaturikiye ahari umusigiti abasiri amasengera ko ikindi giturikira hafi yaharemera isoko, ikindi nacu giturikira ahantu bari kwararabira urukino rw'umupira w'amaguru gushika ubu nta mugwi n'umwe uravyitirira, ariko barabi bintu n'ibindi bavuga yuko umugwi Boko Haram ariwo ushobora kuba wagize igitero nk'ico. Inkuru yindi twabashikirije nuko ejo ku munsi wa mbere Papa Francis arongoye Ekleziya Gatolika y'i Roma yashitse mu gisagara cha Santiago aho ni muri Cuba. Muri ico gisagara rero yarahasubira niho azosozerera urugendo rwiwe rw'iminsi itatu muri Cuba. Muri urwo rugendo Papa Francis yarasengeye ibihugu vya Cuba n'igihugu ca Leta Zunze za Amerika kugira ngo imigenderanire yabo igende neza gusumba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene umurepublican Scott Walter yikuye mu higanwa y'abariko bariyamamaza kuzokwitoza mu kibanza cuzotwara Amerika matora y'imirije. Yaramaze rero indwi umunani ariyo mwiyamamazo. Ico yavuze catumye ahagarika ngo nuko yagiye arabona amajwi y'abari bamushigikiye muri Leta Iowa ikomeye cyane ku barepublican bariko baramuhera ko nk'ifu y'imijira. Iyi nkuru twashikije nuko umuhanuzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vyerekeye iby'umutekano Susan Rice ku munsi wa mbere yagabishije igihugu c'Ubushinwa ko iperereza riciye ku buryo ngurukana bumenyi bukorerwa muri Beijing n'igisagara cyo mu Bushinwa bifashwe n'Ubushinwa butegetswe guhagarara.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1 n'igice zo kumugoroba. Mukurindira, mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.